iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ikaze mwese.
Usanga n'umuriro uhari utarakoreshwa wose nk'uko bikwiye kubera ko tutaratera imbere mu rwego rw'inganda zakagombye kuba zikoreshwa umuriro kugeza ku baturage hirya no hino, nabyo bikaba bitarano guko bikwiye rimwe na rimwe kubera insinga zijyana umuriro zishaje cyangwa se zikaba ntazo.
Uyu ni Christophe Bazivamwo, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu nama yahuje abahinga mu bijanye n'amasoko ntanganguvu n'umuyagankuba kumwe n'abagwizatunga mu gisagara cya Kigali. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abanyepolitiki b'Abarundi batabona kumwe itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira Abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro ryatewe ko igikumu kuri uyu w'Imana itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mahoro neza Aloise.
Amaro eri Oriane rambabare reka tuyahere muyavugwa mu kuyavugwa mu kugihugu kibanye cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amashirahamwe hamwe n'ibihugu bitanga imfashanyo bazohurira mu kwezi kuza Geneve mu gihugu cy'u Swiss kugira baronderere hamwe umuti ikibazo cy'abanyagihugu bari mu bihe by'ubukene birenze urugero muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ikena ry'amafaranga angana miliyoni 13 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'intambara. Mukuru w'igisata kijejwe imfashanyo muri ONU Mark Lowcock yabwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa mbere ko imfashanyo zikenewe ziyongereye inshuro zibiri mu mwaka uheze bitewe n'uko intambara ibera muri ico gihugu ibandanya yiyongera. ONU yizigiye ko uyu mwaka ishobora kuzoronka abazokwemera gutanga muri yaridi umwe n'ibice 7 by'amadolari y'Abanyamerika hafi inshuro zine z'amafaranga yasabwe mu mwaka w'ibihumbi 2017 urangiye. Mu nama y'abatanga imfashanyo yabaye ku igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kane umutegetsi wa ONU ajeje imfashanyo mu rugendo yagize mu ndwi iheze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko miliyoni zirenga 4 n'ibice 6 by'abana bafungura nabi kandi icyo gihugu gishobora guterwa n'ikiza cya korera gikomeye kitigeze kuboneka mu myaka 15 irangiye. Igihugu cya Canada cyatangaje nacyo ko kigiye kugira utwigoro two kubungabunga amahoro mu gihugu cya Mali, igihugu kiri mu burengero bwa Afrika. Canada rero kabigiye gutanga kajugujugu 6 za gisirikare hamwe n'abasirikare bacu. Ubu mushikiranganje wa Canada jejwe imigenderanire n'andi makungu Christian Freeland yatangaje jo ku munsi wa mbere kwizo mfashanyo zizofasha mu kiringo cy'amezi 12 ariko igitegiri cyo basirikare ntikirashigwa ahabona. Igihugu cya Mali cinjiye mu ruhagarara kuva mu mwaka wa 2012 igihe abasirikare bagumuka bagakura umukuru w'igihugu yari amaze imyaka irenga 10 ku butegetsi. Uko kuba igihugu cyaciye kibura indongozi byatumye havuka imirwi y'abarwanyi ishingiye ku idini rya Kiisilamu bituma Abafaransa batanguza intambara yakuye abasilamu ku butegetsi mu mwaka wa 2013 ariko iyo mihari y'abarwanyi iracahungabanya umutekano muri ako karere. Umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite izina giwe ni Mohammed bin Salman yitezwe hano i Washington muri indwi ni mu gihe icuka kibi hagati ya Arabia Saudite na Iran kibandanya ciyongera. Mohammed bin Salman atekanya kubonana na Perezida Donald Trump hano i Washington kuri uyu munsi wa kabiri. Trump rero yamye yerekana ko ari ku ruhande rw'intwaro ya cami y'abasunite, intwaro isanzwe itumvikana n'intwaro ya Irani yiganziwemo n'abashiite. Mu kiganiro yahaye televiziyo CBS ya hano muri Leta Zunze Amerika, Perezida Trump yagereranije umutegetsi wa Irani na Hitler akavuga kandi ko mugihe Iran icoronka ibirwanisho bya nuclear Arabia Saudite nacho coca gikurikira. Nayo prezida wa Palestina Muhammad Abbas yise ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Israel ko ari umuhungu w'imbwa. Ni mugihe yariko aranigura politike za prezida wa Amerika Donald Trump. Umutegetsi wa Palestina yagiza ambasaderi David Friedman gushigikira umugambi wa Israeli wo kubaka amazu mu ntara ya Jordania yise ubutaka bwawo. Mu ijambo yashikirije abategetsi ba Palestina iramara ku munsi wa mbere ejo, Abbas yagize ati umuhungu w'imbwa avuga ko bariko bubaka ku butaka bwabo ni umunyazi w'amatongo eka n'umuryango wiwe n'abanyazi b'amatongo kandi ni ambasaderi wa Amerika i Tel Aviv. Nikitwo mwitega ko ambasaderi Friedman yigeze rero kuba ari umushingwamanza wa Trump imbere yuko agenywa mu mabanga yo gusirikira Amerika mu mwaka uheze. Yamye rero ashigikiye iryubakwa ry'amazu mu butaka bw'intara ya Jordania mu gihe amakungu yo abona ko biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Mu kurangiza, perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije jo ku munsi wa mbere umugambi wo gushyiraho igihano cyo gupfa kubadandaza ibyayuramutwe aha muri Leta Zunze za Amerika. Mu ijambo yashikirije mu gisagara cya Manchester muri Leta ya New Hampshire, Trump yemeje ko agiye gufata ingingo zikomeye zizotuma abana babo batanywa ibiyayuramutwe mu guhangana n'ababidandaza mu kubacira ibihano byo kupfa.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Bamubonye politike b'abarundi ntibariko barabona kumwe itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro ryatewe ku igikumu kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 18 uku kwezi kwa gatatu. Mu mugambwe sawanya Frodebu n'ubu ntibemera integuro y'ibwirizwa shingiro bakavuga ko ayo matora azoba arimwo utunenge. Ku ruhande rw'umugambwe Iprona imvugo iranyuranye niyo mu mugambwe sawanya Frodebu. Idonido kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi asohoreye itegeko rihamagarira abarundi kwita amatora y'ibwirizwa shingiro kwa 17 ukwezi kwa gatanu uno mwaka, bamwe mu banyepolitike ntibakira kumwe iryo tegeko. Mu mugambwe sawanya Frodebu bavuga ko iryo tegeko bajyakiriye nabi. Icegera cy'umukuru wo mugambwe Leon Singendakumana abitangira insiguro.
Impamvu ya mbere ni uko iryo tegeko rije uhagarika ibiganiro iyo leta nyene imigambwe ikambe nayo mashyirahamwe bigenga twarimo kugira ngo ingorane zatewe no kugomba kurihindura bikanga mu mwaka w'2014 zive mu nzira haboneka umwuka mwiza mu gihugu, abantu dusubire kubana neza, twubake igihugu cyatwibarutse mu mwidegembyo atanya gupfa atanya gukira. Cya kabiri nuko izo ngorane turimo zigiye kongerekana, hakaba hari ingingo iri muri iryo bwirizwa nshingiro y'1999 ibuza yuko ibwirizwa shingiro shobora gusubirwamo mu gihe ritera uruhagarara mu gihugu. Ubu rero turi mu ruhagarara.
Ariko ku ruhande rw'umugambwe badasigana Iprona imvugo iranyuranye niyo muri sawanya Frodebu, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'uwo muryango wa politike urivye inkuru nziza avuga ko iryo tegeko bajyakirije yombi.
Umugambwe badasigana nk'uko dusanzwe tubitegeko nuko umukuru w'igihugu turavye uko amategeko abivuga nuko babimenyesha amezi abiri imbere, kandi turavye itariki babivugiye ko nuko bu ijayo mategeko. Kindi nacho twarasomye yuko ahamagarira abarundi bose kugira ngo bazokwitabe baba bari mu Burundi n'abari hanze. Sebwe rero mu mugambwe w'adasigana Iprona uko twamwita ari twabivuze ibyiza shingiro twarikurikiranye kuva bariko bararihinyanyura none munsi.
Icaba bacurongoye sawanya Frodebu utavuga rumwe n'uri ku butegetsi avuga ko hari kwakoreshwa igikenye kugira iryo bwirizwa shingiro ryahinyanyuwe basemerera ryemezwe, ntakana ariko ku mugambwe arimwo uzitabaye matora Leo singenda kumana agasigura ko muri Frodebu bazigisha gutora oya nkuko yabwijwe ijya America.
Iyo ngingo twaramaze kuyifata kandi nkuko nabivuze navuze yuko muganga sabanya Frodebu dashobora kwemera ijyo kuzimanganya ibyinshi n'amasezerano yarusha kutuzotora oya tuzokwigisha oya tugatora oya.
Zoja kwigisha gutora oya mu gihe muvuza aho hejuru yuko bamaze kubagabisha ntabwo bamufise kumuzova mukurikirana.
Leta ntishobora kutugabisha ariyo ya mbere yatanguye kuvuga yuko ari ugutora ego aha ndagwa karulero umuvugizi w'ubushyangaje bw'intwaro hagati mu gihugu niyo aheruka no guserukira iyo leta mu biganiro byiyarusha inguru doto yavuze ati muri leta tuzotora ego aragenda byemanga makamba aragara kabyemanga mu rumunge none woza kumana ndiko ndavuga ibyo leta yatwigije gukora wumva na gute hari wambaje muri zatera ingorane ntimba yoteye ingorane uko bagize na je niko nzogira
muri pruna umugambwe uvuga rumwe n'uri ku butegetsi uvugira avuga ko bazofatiye ya mbere mu kwitabira ibyo mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abahamagarira gukora urivyo Nkurunziza asanga ko kubona hari ubutumwa buri muri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bwarugo mu guseni atamutse wishibere
ariko ko mu nyandiko yiwe avuga yuko imigambwe n'ubundi cyangwa abigenga bozoja muri seni ni ibintu bisanzwe niko amategeko abivuga nawe nyene kumbure yahamagariye yibutsa somanye ni tegeko rya seni twe umugambwe w'abadasigana iprona atwibukije naho nyene n'ubundi twociye
iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu rifise n'ubundi butumwa risaba abarongoye imigambwe abanyepolitike bigenga bakwije ibisabwa n'amategeko bifuza kuja mu gikorwa cyo kwigisha ivyo amatora y'ibwirizwa shingiro kuja kwiyandikisha mu mugwi seni ico gikorwa c'iminsi 14 kikazotangura kwigenekerezo rya 2023 ukwezi kwa gatatu gushika kwigenekerezo rya 6 ukwezi kwa kane uno mwaka. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka kuri iyo nkuru. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, abahinga mu bijanye n'umuyaga nkuba hamwe n'amasoko ntanga nguvu, abanyepolitike ndetse n'abagwiza tunga barahuriye mu nama i Kigali bakavuga ko ubuke bwavyo ari ntambanye nkuru mu bijanye n'ubutunzi bw'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Impuguke muri uru rwego ziteraniye mu nama i Kigali ziravuga ko zigomba kubona uburyo bwo kongera ingufu z'amashanyarazi hagatekerezwa n'uburyo bushye bwo kubungabunga hari. Izi mpuguke ariko zinavuga ko ibihugu bihuriye mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba bikwiye kwemera gusaranganya ingufu nke bifite. Ku ruhande rw'u Rwanda ngo igihugu cyashyize imbaraga nyinshi mu gushakisha izindi ngufu z'amashanyarazi adaturuka gusa ku masumo. Izi ni nk'umushinga ngamugari wo gucukura umwuka wa gaz metane mu kiyaga cya Kivu umaze gutanga ingufu zingana na megawatt 25 kandi zikaba zikiyongera. Hari kandi n'umushinga munini wo kubyaza amashanyarazi mu ngufu z'izuba ubugeragerezwa mu ntara y'Iburasirazuba. Abaturage bagezweho n'uyu mushinga bavuga ko babashije kubona ibyibanze bakenera ku mashanyarazi kandi ko bishyura amafaranga make 5,700 buri kwezi bakabasha kubonesha aho batuye.
Isambu yanjye ingana na hektari kandi harimo inzu ndumva ifite amatara ane bakaguha na radio ushobora gucuranga igihe cyose ndetse na charger ya telefone ari amashanyarazi y'ingufu z'imirasire y'izuba mu byo kurubona ko ni uburyo bwo kwifashisha nk'umuturage utarabona amashanyarazi asanzwe.
Ni ukuvuga ngo amashanyarazi asanzwe niyo meza ugereranije nayo y'imirasire y'izuba.
Niyo meza kubera ko ushobora kuyakoresha byinshi. Ushobora kuyakoresha ku mashini zisya imyumbati, ushobora kuyakoresha usudira ibyuma, ariko nk'uwo uwo murasire mfite wo rwose ni byo kwifashisha kugira ngo ubashe kugucana, ubashe gutuma abana babasha gusoma amakayi nimugoroba.
Umunyamabanga w'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ushinzwe imari n'ubutegetsi Bazivamo Christophe yasobanuye ko aka karere kagifite ibibazo byo kutabyaza umusaruro ingufu z'amashanyarazi zose gafite. Uyu muyobozi avuga ko byatewe n'inganda nke no kuba abaturage bose batarayagezwaho ingufu zikomoka ku zuba, ku mazi, amashyuza n'ahandi. Uyu muyobozi avuga ko zikiri nkeya mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ugereranije ingufu ziri mu bihugu bigize uyu muryango usanga zitarenga megawatt 4,000. Bwana Christophe Bazivamo avuga ko n'ingufu nkeya zihari zitarabasha gukoreshwa uko bikwiye,
bityo ugasanga n'umuriro uhari utarakoreshwa wose nk'uko bikwiye kubera ko tutaratera imbere mu rwego rw'inganda zakagombye kuba zikoreshwa umuriro kugeza ku baturage hirya no hino, nabyo bikaba bitarano guko bikwiye rimwe na rimwe kubera insinga zijyana umuriro zishaje cyangwa se zikaba ntazo. Nkaba nagira ngo mvuge rero ko mu rwego rw'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba abakuru b'ibihugu byacu barateranye banemeza master plan y'ibijyanye n'ingufu, noneho bananemera gukorana no gufatanya mu rwego rwo gukwirakwiza no gusaranganya umuriro. Aha akaba ariho rero hubakwa imiyoboro ihuza ibihugu kugira ngo umuriro waba ubonetse, yaba ari mwinshi muri Kenya cyangwa mu Buganda, waba ari mwinshi mu Rwanda cyangwa muri Tanzania, habeho guhererekanya aho uri muke ube wajyayo, aho uri mwinshi babe bashobora kugurisha ahandi.
Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ushinzwe ingufu n'amazi, Kamayirese Germaine, ashimangira ko urwego rw'ingufu rukomerewe cyane no kuba amabanki adatanga inguzanyo ku mishinga yo kongera ingufu. Yongeyeho ko mu Rwanda kuba ingufu zigitakara mu nzira biterwa n'uko hari abaturage bataragezwaho amashanyarazi kubera imiturire yabo.
Ubu kugeza uyu munsi turebye ibi biza tugenda duhura nabyo, ahanini biterwa n'uko haba hakoreshejwe ingufu zitisubira, ingufu zangiza ikirere, bituma ibihugu byinshi ubu ngubu byarakangukiye kugira ngo bikoreshe ingufu zisubira kandi zisukuye zidashobora guhumanya ikirere ngo ziteze ibindi bibazo.
Leta y'u Rwanda yari yihaye intego ko mu mwaka w'ibihumbi 2018 Abanyarwanda bangana na 70% bazaba baramaze kugezwaho umuriro w'amashanyarazi. Kugeza ubu ariko umubare w'abafite ingufu z'amashanyarazi nturarenga 30%, nk'uko bitangazwa n'abashinzwe ingufu z'amashanyarazi. Kugira ngo igihugu cyose kigere ku ntego yo gukwirakwizwamo amashanyarazi mu Banyarwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Banyarwanda kivuga ko hakenewe byibuze megawati 563 mu gihe ubuhari zigera kuri 208. Kugeza ubu ingo zisaga 665 nizo zicana umuriro w'amashanyarazi, mu gihe byitezwe ko uyu mwaka uzajya gushira ingo zigera kuri 1,105,000 zizaba zicaniye zose. Iyi nama y'Ikigali yahuje abagera kuri 400 barimo abo mu nzego za Leta, abikorera, sosiyete sivile, abahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga, bose baturutse muri ibi bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi, tuve mu Rwanda tuje iyarusha muri Tanzania. Kuri uyu wa mbere, Sentare Nkuru y'Umuryango wa Afurika y'Ubuseruko yaraburanishije urubanza rw'umunyarwanda yitwariye igihugu ciwe avuga ko yarenganyijwe. Uyu mugabo Mpozayo Christophe yakatiwe gufungwa imyaka 10 mu Rwanda yagirizwa gushaka kwankisha abanyagihugu ubutegetsi buhari mu Rwanda. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Umunyarwanda Dr. Mpozayo Christophe yafashwe atabwa muri yombi mu ntango z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2014 i Kigali mu Rwanda. Uwo yari umukozi w'inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko mu gisata c'ubuhinga bwo gutumanatumanako amakuru, yagirijwe ivyaha byo gukwirakwiza ibihuha bigamije kuzana imvururu mu gihugu no kwankisha abanyagihugu ubutegetsi buhari. Inyuma y'umwaka umwe afunzwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 yakatiwe igihano gufungwa imyaka 10. Muri Sentare Nkuru y'Umuryango wa Afurika y'Ubuseruko, umuryango Mpozayo yahoze akorera imbere y'uko atabwa muri yompi, abamuburanira babwiye abacamanza ko uwo mugabo yafashwe yongera aburanishwa hawonyanzwe amategeko agenga uburenganzira bwiwe, gutyo ko nayagenga akareka yase yahonyanzwe. Maitre Kimutai Bosek ni umwe mu bamuburanira.
We are saying the idea of holding him for that long actually violates the Rwandese law.
Tuvuga ko ikirengo yamaze afunzwe ataraburanishwa kinyuranye n'amategeko y'u Rwanda. Yafunzwe iminsi irenga 5 atarabonana n'umucamanza, bisigura ko nibikurikira byose mu rubanza atashingiro bigira. Ikindi, ingene yaburanishijwe nta burenganzira yahawe bwo kwerekana ibimukura ku icaha. Umushinjacyaha yaramwagirije yongera aba nk'umubera isura, ni nk'igihano cari kizwi ataraburana. Icyo dushaka nuko iyi sentare ibone uko guhonyanga amategeko maze itege ku Rwanda kurekura uwo tuburanira ahabwe n'indeshi y'akababaro, kuko byatumye atakazi kiwe mu nama nshingamateka ya Afurika y'Ubuseruko. Biragaragara ko urubanza rwiwe ruciye kubiri n'amategeko yose, harimwo n'ibyirizwa shingiro by'igihugu ciwe.
His trial was unlawful and unconstitutional.
Urwanda rwa leta y'Rwanda gwo siko rubibona ruvuga nyabona ko inzego z'igipolisi n'ubutungane zitari kureka umuntu afyese intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu ngo agume gidegenzya. Ugwa Rwanda rwasiguriye sentare ko Mpozayo yakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo akore icaha. Rwamenyesheje ko uwo mugabo yakoresheje inzandiko mu kugerageza kwankisha abanyagihugu ubutegetsi hamwe no kubangamira ubwigenge bw'igihugu. Izo nzandiko ngo nizo yandikiraniye n'abansi b'igihugu cy'u Rwanda. Maitre Nicolas Ntarugira, umwe mu bahagarariye leta y'u Rwanda muri urwo rubanza, avuga ko atategeko na rimwe ryahonyanzwe ahubwo ko hakingiwe umutekano w'igihugu.
We avuga yuko mu byukuri yafunzwe agakurikiranwa kanafungwa mu gihe cy'amategeko, ariko siko bimeze kuko yakurikiranwe mu byo kuje amategeko dukurikije itegeko n'ibyaha biteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Icyaha cyo mu byukuri cyo gushaka kugumura abaturage wenda kuri leta iriho ntanagakurikiranwe icyaha kitariho, ahubwo akurikiranwe ku cyaha kiteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Nayo mpamvu mu byukuri yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda zifite ububasha nk'uko prosesi ibiteganya, inzego zikurikirana kugeza ku munota wa nyuma, kugeza kuri judgment ya nyuma ubwo mu byukuri yahamwe n'icyaha, ubu ngubu arakatirwa. Ntabwo tubona mu byukuri rero amategeko abarishwe y'u Rwanda cyangwa se amategeko agenga treaty ya East African Community. Ikirebwa ni uwakoze icyaha n'uburyo yagikoze, naho uburyo yagikoze mu byukuri kuba aragikoze ari umukozi wa ERA cyangwa East African Community, akagikora nk'umunyarwanda kandi akagikora ku butaka bw'u Rwanda kandi akagikora abanyarwanda, bityo rero agomba guhanwa agakurikiranwa n'amategeko y'u Rwanda nk'uko yashyizweho na Repubulika y'u Rwanda.
Umunsi Dr. Mpozayo Christophe afatwa agafungwa ni nawo munsi yarahejeje kurekugwa ku bindi byaha birimo gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha yari yagirijwe imbere mu mwaka w'2013. Aho niho abamuburanira bafatiye mu gushikiriza ko biteye amakenga, maze bavuga ko ahubwo uwo mugabo azira imvo za politike. Urwanda rwa leta y'u Rwanda gwo ruvyamirira kure rukemeza ko Mpozayo azira ibyaha wenyene yakoze ku gatwe kiwe. Impande zose zimaze gushikiriza aho zihagaze, sentare yacishira urubanza mu mwiherero. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Tuve yarusha tugaruke mu Burundi. Abagendesha ivyuma vyunguruza abantu mu mabarabara ahuza komine Ntega n'umugwa mukuru w'intara ya Kirundo basaba leta gusanunura amabarabara bakoresha. Bavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira bagatinyana n'umutekano w'ivyo bunguruje. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Iyi modokari ihejeje kurengana bigoranye mu ibarabara riva ku mugwa mukuru wa Kirundo rija muri komine ya Ntega. Ngaha uba winjiriye ku mutumba wa Gitwenzi. Kwiyunguruza biragorana kubera ububi bw'iryo barabara, ubunyerere bukaza busongera isi.
Ibarabara ngaha ukuntu bimeze musanzwe rirashaya gose y'imvura yaguye, urumva bisaba ko bazorikora bakarishiramo ikariyeri. Nta bindi bizokorwa n'ivyo nyene vyonyene kabisa.
Kora ko imvura yaba yaguye maze kugwa agasha hanyerera kubera ko imashini z'abashinwa zaciye agasha haseruka. Imvura yamaze kugwa agasha hanyerera nuko bashaka nka kariyeri abantu nyene bavuze akaza barigira cyane nk'abana b'amagare.
Mucamake ko turiko turaribona rirakwiye mwe mushika nko hejuru nk'akarorero mukabwira aba hejuru bagasubira kudushyiriramo amakariyeri.
Ibintu byifashe uko no mu yandi mabarabara atari munsi y'atatu ahuza utu turere. Uyu munyagihugu yunguruza abantu n'ipikipiki arahaca hose.
Ego ikibazo cy'amabarabara ngaha ndakibona cyane kubera ngoma ngendesha imoto urukanye ndi umumotari wo ngaha. Ahantu bita ku Kimbwebwe birashaya cyane ikiziranyika kubera ta kariyeri irimo kandi no haruguru naho kandi mu mabarabara yaho yose ni mabi no kurataharononekaye hose usanga ari ngorane.
Iyo imvura yaguye birashika imodokari zikarara mu gahinga kubera vyanse ko zibandanye.
Harashobora guhara nk'imisi yariho zire canke hadeze imisi ibiri bagacari bakuntu bagura hirya no hino kugira ngo barebe ukuntu bonzisunika bari koza kwigira imbere.
Turabona hari imirima ntakivu.
Imirima irononekara nyene canke zimwe zigaca mu mirima nyine zikadunga vyanse ko zoharenga.
Kuri benezo agahombo ni kenshi.
Nkeje bune naraciye imodoka nayirajije mwaho yanyereye yatembagaye nuko gusa Imana yakinze ntiyagwa hepfo yashura kucayononekara aca mpomba gose yiguye igatembagara harige krakasi homba gurikayos na chamhomba.
Murayo mabarabara hakunze gucha imiduga mito mito vita proboxe. Izo modokari zunguruza ahanini abantu n'ibicuruzwa by'abadandaza bato bato. Nabo nyene bavuga ko bariko barahomba.
Nkuntu tudandaza kubera taburyo bwo kuyunguruza dufise. Tugeze aho twajya kuhiga ibintu kubera ubunyerere w'imodoka cyane. Kubera dafise aho yoca.
Bidandazwa tushagenda kurangura. Turishikane kubera imodoka nyine ubunyerere iba yahezemwo ntishobore kugenda. Kubera turara mu nzira n'abasuma bashaka gusanga mu bunyerere n'imodoka yaraye mu nzira ikatugirira nabi bakabidupakurura bakabyiba. Dushaka gusanga mu turahomba.
Kuri abo bose ijwi ni rimwe.
Kosa bari uko leta yorabiga ikarondera nk'ishyiramwe nk'amashyiramwe yama akora mu mabarabara bakazanika yeri bagashiramo
gusa yuko mu dushikira hejuru mukatuvugira bakadushiramo ikariyeri kugira ngo tuze turahaca
atagafuye ntagakira nkuko mwibutsa w'ikirundo bivuga uyu munyagihugu avuga ko rimwe na rimwe aharonkera agacupa iyo yafashije imodokari vyagoye twamusanze kwibarabara yinjirira ahitwa mu ndaso
hari nkigenya nabakubwira ukakora ko bakaguha nk'agacupa ntakugwagwa gucyo urumva nta mahera baga bashobora kugohereza
uyu twasanze kubya gitwenzi wavuga ko havutse akazi
aha rero nk'umubosa haciye araduha nyene nk'ingazi tukakora ko imoto tukayidugana mu bw'imodokari turavugana kubera yuko ubu ni ngene hameze ipakiye arashaka kuduha nka bitanu ijya apakiye naho akaduha nka bitatu tugakora ko kabari gatoya gusa si ikintu kinini
musitanteri wa komine Ntega Filipo Ngabonziza avuga ko ikibazo cy'amabarabara kizwi muri komine arongoye Ngabonziza yabwiye Ijwi ry'Amerika ko komine Ntega iri kubirategura kwegeranya abanyagihugu na cyane cyane abafise uburyo buboneka kugira bakore
ayo mabarabara yose
musitane wa komine Ntega yizeza abarongoye ko iyi ndwi izorangira
ayo mabarabara yose
akoze neza mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi ry'Amerika
Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ibyumviro bitandukanye ku ngingo nyinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Muri uku kwezi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye umukono ku itegeko ryo mu mwaka w'2017 rizofasha kugwanya urudandazwa rw'abantu no gukingira abasinzikajwe n'ubwo bubisha. Iryo tegeko ryatewe ku igikumu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri rizorekurira icese mu buzoba bwayo bwa mbere ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu kugwanya no gutanga inyigisho ku bijanye n'urudandazwa rw'abantu. Iryo tegeko rifasha ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gikorwa cyabwo kibandanya cyo gukingira ubwigenge ngendegwako no gushira imbere iyi ntahe abagurisha ikiremwa muntu. Biciye muri uwo mugambi ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu buratanga inyigisho ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu no gukoresha uburyo buhasanzwe mu gutuma abantu bamenya ivyerekeye urwo rudandazwa no guha abajejwe kubahiriza amategeko amakuru kubikekwa ko bagira urwo rudandazwa. Uwo mugambi urakoreshwa kandi mu kumenyereza abajejwe kubahiriza amategeko n'abandi babifisemo uruhara mu mugambi wo kongereza ibikorwa byo kumenya abagira urudandazwa rw'abantu, gukingira abageramirwa n'urwo rudandazwa no gushira imbere y'intahe abikekwa ko bagira urwo rudandazwa. Ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu buragira amatohoza ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu, ubwo bushikiranganji burahagarika abagira urwo rudandazwa bukongera ugakingira abageramirwa n'urwo rudandazwa. Ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu urazi neza ko kuvuga ku vyerekeye urwo rudandazwa atari igikorwa coroshe ku basinzikazwa n'urwo rudandazwa rw'abantu hamwe no gukorana n'abajejwe kubahiriza amategeko kubera guhahamuka. Yamara ubwo bushikiranganji bubandanya kwiyemeza ku vyerekeye gufasha abasinzikajwe n'urudandazwa rw'abantu kumva ko bafise umutekano. Mu gutangaza ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 ukwezi kwahariwe kugwanya kugira abantu abacakara no kubagurisha, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko urudandazwa rw'abantu ari icyaha kigayitse gityoza bikomeye agateka ka muntu. Yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni 25 ku isi bageramiwe muri iki gihe n'urudandazwa rw'abantu. Avuga ko abagira urwo rudandazwa bemerera abantu ubuzima bwiza kurushiriza mu gihe atakindi babaha atari ukubagira abacakara. Biciye mu mugambi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu, Abanyamerika bose bategerezwa kumenya ibimenyetso vyerekeye urudandazwa rw'abantu hamwe no guha inzego zijejwe kubahiriza amategeko amakuru yerekeye abagira urwo rudandazwa.
Iyo yari jambo jintanga marara yabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.